Iradio ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mudutize amatwi, muri kumwe na Frederic Nkurikije Murundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 21 na 41 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo ku isaha twateguriwe kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Frederic, tu yahere kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini mu yavugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibisirikare byo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC barabunanye mu biganiro ejo ku munsi wa kabiri, ibiganiro bitumbere gushyira hamwe igisirikare cy'akarere kizoba kijejwe kugarukana umutekano mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Byabereye mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'icyo gihugu. Abakuru b'ibyo bisirikare bya EAC bavuze ko baganiriye ku kuntu izo nteko zizokorana, ariko nta birenze ibyo byashikirijwe. Igice kinini cyo mu buseruko bwa RDC kiri mu rutava nako rw'ibitero by'imihari yitwaje ibirwanisho yamayagandaguye abasivile. Ako gace gasangiye imbibe na Uganda, u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitari muri EAC. Uganda iza yarungitseyo abasirikare kurwanya umuhari w'iterabwoba ADF ku butumire bwa leta ya Kongo. Abakuru b'ibyo bisirikare bavuze ko izi nteko zizofasha kurwanya mu buryo bwose bushoboka imihari yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ahandi havugwa inani z'abasirikare zigwanya iterabwoba ni muri mu karere ka Chade. Umugwi w'inteko zavuye muri Nigeria, Nigeri, Kamerune na Chade nyene wavuze ryo ku munsi wa kabiri ko wishe abajihadiste barenga 800 mu kiringo cy'amezi abiri mu karere k'ikiyaga Chade. Ibihugu bine hamwe na Benin byashyize hamwe aba basirikare mu 2015 kugira bagwanye umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu gwanira mu karere ko mu burengero bwa Afrika. Urunani rw'abasirikare kandi rwavuze ko rwishe abajihadiste 85 hagati y'amatariki ya 28 z'ukwa gatatu na 4 z'ukwa gatandatu. Bavuga ko bishimira umwimbu wavuye muri ibyo bikorwa bya gisirikare. Abasirikare hafi 300 nibo bagize uruhara muri ibyo bitero kandi barafashe canke basambura imodokari 44, amapikipiki 22 hamwe n'inkoho mu bitero byo bakoze ku butaka, mu mazi hamwe no mu kirere. Hanze y'umugabane wa Afrika muri Iran harishwe abanyororo 12 bo mu ibohero ryo mu manuko bushyira ubuseruko bw'igihugu. Abo banyororo bishwe na leta. Ibi byatumye abaharanira agateka ka muntu bagira ubwoba ku kwiyongera kw'ibitigiri by'abicwa muri Iran banyonzwe. Abagabo 11 hamwe n'umugore umwe bagiriwe n'ivyaha bijanye n'ibiyayura mutwe canke ubwicanyi ni bo banyonzwe. Ishyirahamwe ryo muri Iran riharanira uburenganzira bwa muntu rifise icicaro gikuru muri Norvege ryavuze ko banyonzwe mu gatondo ko ku munsi wa mbere mu ibohero ry'Zihadan ni mu ntara ya Baluchestan hafi y'imbibe za Afghanistan na Pakistan. Raporo ngarukamwaka ya Amnesty International ku bihano byo kwica biba mu bice bitandukanye by'isi yavuze ko abishwe muri ubwo buryo mu 2021 biyongereye 314 ku bice 28% muri Iran ugereranije n'umwaka wa 2020. Nayo ku ntambara yo muri Ukraine iba nk'isi yose jo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko igiye guha Ukraine iyindi fashanyo ingana muri yaridi umwe n'igice w'amadolari. Aciye ashika ku miliyaridi 4 z'amadolari kugeza ubu zimaze kwemererwa igihugu cya Ukraine. Kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ico gihugu cyakiye cinjira mu bukene aho butunzi bwasubiye inyuma inyubakwa zikomakomeye z'igihugu zirasamburwa iyindi ngaruka y'iyi ntambara yabaye ko Ukraine itabaye kibandanya kugurisha ibitegwa yimbura cyane cyane by'intete bituma leta ibura amafaranga yo gukoresha ifashanyo shasha y'ibanki y'isi yose mu byo izofasha harimo no guhemba abakozi ba leta ariko president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko leta ikeneye ifashanyo ingana n'imiliyaridi indwi z'amadolari za buri kwezi kugira ibashe gukora ibikorwa byayo bya misi yose kuri intambara nyine mushikiranganje w'u Rusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov ejo kuwa kabiri niho yatangura urugendo rw'iminsi ibiri muri Turukiya kuganira kurekura ivyimbugwa cyane cyane ivyintete bigizwe n'ingano bizibiriwe mu gihugu cya Ukraine kugo intambara irangwa muri ako karere n'urugendo rwa mbere umushikiranganje wa w'u Rusiya w'imigenderanire Lavrov agize muri Turukiya inyuma yo kubonana n'abagenzi we Mevlut Cavusoglu wa Turukiya hamwe na Dmytro Kuleba wa Ukraine mu kwezi kwa gatatu itariki y'icumi ibisabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igihugu cya Turukiya cyaremeye kuza kiraherekeza amato ava ku bivuko bya Ukraine naho hari ibisasu bya mine byatezwe mu mazi hafi y'inkengera z'amazi za Turukiya.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murabandanya kumviriza iradiyo hinjwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinini mu Kinyarwanda. Turi kandi naho ku rubuga rwacu rwa internet wayisitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook vewa radiyo yacu. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 103.3, mu Burundi turi no ku mirongo migufi metero 45 ni metero 31 na 41. Perezida Yoweri Museveni yashikirije ijambo inama nshingamateka anavuga ku mutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini.
It is wrong to say that every armed group is a terrorist group, whether they are fighting a just or unjust war. Terrorist methods mean using violence indiscriminately.
Uyo ni perezida wa Uganda Yoweri Museveni agira ati kuvuga ku murwi wose urwanya ubutegetsi ari umurwi w'iterabwoba sivyo na gato. Ido ni ido ya makuru imukanya ntihagire aho muja muri kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru y'umukanya yitwa yatanguriye muri Uganda. Perezida Museveni yavuze ko bidakwiye ko umurwi wose witwaje ibirwanisho witwa umurwi w'iterabwoba. Yabivugiye mu nama nshingamateka ya Uganda anagaragaza ishusho yuko umutekano wifashe mu karere. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Mu ijambo ngarukamwaka ageza ku gihugu agaragaza ko igihugu gihagaze mu nzego zitandukanye n'imbogamizi igihugu cyahuye nazo mu gihe cy'umwaka, Perezida Museveni yibanze ku bibazo by'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Aha yashimangiye ko hari intambara zemewe n'izitemewe. Yatanze ingero nyinshi z'amateka muri Afurika y'intambara zifite ishingiro nk'intambara zo kwibohora zabaye muri Uganda, muri Sudani y'Epfo, muri Afurika y'Epfo n'ahandi. Avuga ko intambara nk'izo kimwe n'izo kugwanya amacyakubiri ari intambara zifite ishingiro.
Some of the problems never get solved on account of mixing up three issues: armed conflicts for just causes, armed conflicts for reactionary aims, and the use of terrorist methods.
Ati bimwe mu bibazo ntibyigera bikemuka kubera kuvanga ibintu bitatu: intambara zemewe n'intambara zitemewe, no gukoresha uburyo bw'iterabwoba muri izo ntambara zombi.
The tendency, which is not correct, is to bunch all conflicting parties as negative forces.
Imyumvire idakwiye ni ugushyira izo ntambara zose mu gatebo kamwe. Nubwo ndashaka kuvuga ku gihugu runaka cya Afurika, ndashobora kubona ingero ebyiri navugaho nta bwoba. SPLA muri Sudani yarwanyije ubutegetsi bw'Arabu i Khartoum. Twamaze imyaka myinshi tuvugana na Bashir ko udashobora guhatira abirabura kuba Arabu, ariko ntiyumva. ibyo byari hibisazi no muri Afrika y'Epfo aho abazungu bavugaga ko umunyafurika kavukira dakwigugira uburenganzira bwo gutora igisubizo cyaye intambara yemewe muri ibyo bibazo byumbi.
How do you resolve that madness? The answer was a just war in each of the above situations.
Museveni yongeyeho ko muri Uganda hagati y'umwaka w'1971 hamwe na 1986 habaye intambara nyinshi zo kurwanya akarengane. Icyo gihe yavuze ko Uganda ari kimwe mu bihugu byari bifite abaturage benshi bahunga, yemeza ko bari nta banyagihugu bagihunga. Museveni kandi yasubiye ku kibazo cy'iterabwoba asobanura icy'iterabwoba rivuze.
It is wrong to say that every armed group is a terrorist group.
Ati, ntabwo bikwiye kuvuga ko buri mutwe witwaje intwaro ari umutwe w'iterabwoba, baba ari abarwana intambara yemewe cyangwa itemewe. Iterabwoba bivuze gukoresha urugomo mu buryo butavangura abarwana n'abatarwana, nko kugaba ibitero ku baturage batarwana, kwica imfungwa z'intambara cyangwa kuzica urubozo. Hano muri Uganda abarwanyi ba Joseph Kony ba LRA hamwe n'umutwe wa ADF bari barimo barwana intambara zitemewe kandi banakoresha iterabwoba, kuko bagiye bibasira abatari abarwanyi ko gutwikira abaturage mu mazu yabo no kugaba ibitero mu mashuri aho gutera abarwanyi bagenzi babo. Nubwo ibihugu byinshi byanga kugirana ibiganiro by'amahoro n'imitwe y'iterabwoba, Museveni avuga ko kubwe yumva ko mu gihe imitwe nk'iyo igaragaje ubushake bwo kugira ibiganiro nayo yahabwa ayo mahirwe. Ibi Perezida Museveni abivuze mu gihe mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje intambara hagati y'ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba M23. Leta ya Kinshasa iherutse gutangaza ko umutwe wa M23 ari umutwe w'iterabwoba. Umutwe ukavuga ko kimwe mu byo uharanira ari ugukuraho akarengane k'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahura nako muri icyo gihugu. Imiryango yo mu karere ndetse n'amahanga yashimangiye ko amakimbirane ari mu majyaruguru ya Kivu agomba gukemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro. Museveni yavuze ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uyobowe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya wari wakemuye ibyo bibazo byo mu karere ushyira imbere uburyo bukwiye bw'ibiganiro. Yavuze ko Uganda yiteguye gutanga umusanzu mu buryo bushoboka bwose kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe ibisubizo. Museveni yanavuze ku ntambara yita ko zitemewe zirimo nk'intambara z'ubugizi bwa nabi, intambara z'abakoloni zo kwigarurira ibindi bihugu n'intambara z'ubushotoranyi. Atanga urugero ku mutwe wa ADF uvuga ko ushaka guhindura Uganda igihugu kigendera ku matwara ya Kiisilamu. Ijambo ngarukamwaka yarivugiye mu nteko ishinga amategeko abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi badahari. Babikoze nkana mu rwego rwo gushaka kugaragaza ko batishimiye ubutegetsi bwa Perezida Museveni, bashinja guverinoma ye gukandamiza abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye. Abayoboye inteko zishinga amategeko b'ibihugu by'u Rwanda na Sudani y'Epfo bitabiriye iyo nama. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Sentare y'intango ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu Rwanda yategetse ko icegera cy'umuyobozi w'ikigo cy'imiyoborere RGB aguma mu iyohero mu gihe iperereza ku byaha aregwa rikibandanya. Emmanuel Nibishaka akurikiranwa ku byaha byo kwihesha ikintu cy'ubundi akoresheje amanyanga hamwe n'inyandiko z'imiganano mu Rwanda. Inkuru ya Asinta Kaboyi, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Uyu muyobozi yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ashinjwa kwakira amafaranga y'abantu batandukanye abizeza kubahesha viza zijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba atariyubahirije ayo masezerano nk'uko ababimurega babivuga. Bwana Nibishaka usaba kurekurwa by'agateganyo yaburanye yemera ibyaha ndetse avuga ko yiteguye kwishyura abo yayemukiye. Mu itangazo ry'iki cyemezo kuri uyu wa kabiri, yaburegwa ndetse n'umwunganizi we mu mategeko nta n'umwe wagaragaye mu rukiko, n'uhagarariye ubushinjacyaha ntiyabonetse mu rukiko. Hari abantu bake bari bakurikiranye isomwa ry'urubanza bafite amatsiko yo kumenya uko birangiye, byakekwaga ko bari mu mubare w'abamurega. Asoma icyemezo cy'urukiko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Bwana Nibishaka akomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Umucamanza yagaragaje ko hari impamvu zikomeye zimwemeza ko ibyaha byakozwe kandi n'uregwa nawe akaba yarabyemeye. Umucamanza yatangaje ko afite ubuhamya bw'abantu batandatu bemeza ko bahaye Nibishaka igiteranyo cy'amadolari agera ku 20, ni ukuvuga arenga gato miliyoni 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko kandi nibishaka yahimbye inyandiko zerekana ko abo bantu bagombaga kujya muri Amerika mu mahugurwa kandi ko bari abakozi ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Umucamanza yumvikanishije ko nibishaka yanahimbye kandi imeri zitandukanye yakoreshaga yereka abo bantu ko ibyo akora bikwiye kwizerwa. Umucamanza yumvikanishije ko nibishaka yemeye ubwe ibyo aregwa ndetse asaba imbabazi. Wari uyoboye iburanisha yumvikanishije ko nibishaka yarezwe n'abamuhaye amafaranga nyuma yaho bigaragariye ko ibyo yabijeje bitakunze. Umucamanza avuga ku cyaha cya kabiri nibishaka akurikiranyweho yavuze ko yahimbye inyandiko imwemerera gusohoka mu gihugu ahunze aza gufatirwa mu gihugu cya Kenya aho yari yagendeye ku rupapuro rw'uruhimbano kandi muri rusange abategetsi bo mu Rwanda mu rwego nk'urwe basohoka mu gihugu babiherewe uburenganzira. Nta bisobanuro byatanzwe by'abamuvanye muri Kenya ndetse n'igihe yahaviriye usibye ko umucamanza yavuze ko amaze gufatwa yahise atabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu. Perezida w'iburanisha akavuga ko ibi ari bimenyetso bikomeye bigaragaza ko uregwa yakoze ibyaha bishobora guhabwa igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza mu gihe ibi byaha bizaba byamuhamye. Umucamanza yashimangiye icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabaga ko yakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Ubushinjacyaha bwagaragaza ko aramutse afunguwe ashobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa se akaba yaturuka ubutabera kuko n'ubundi yafashwe yamaze gusohoka igihugu. Nibishaka Emmanuel wari ufungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Remera ubu yahise ajyanwa muri gereza ya Nyarugenge Mageragere. Uyu yongereye ku rutonde rw'abandi bayobozi cyangwa ibyamamare bagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi mu bihe bitandukanye barimo wahoze ari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bwana Bamporiki Edouard ariko we akurikiranwa adafunze. Nibishaka yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa RGB kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2019. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Dukubitire muri Tanzania aho zimwe impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Nyarugusu zisanga leta ya Tanzania niko yahunyanga agateka kazi ya muntu. Muri iki gihe leta ya Tanzania irabandanya umugambi wo guhimiriza impunzi gutahuka kandi zo zivuga ko icyatumye zihunga kitarava mu nzira. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin.
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusuko leta ya Tanzania itanze kiringo cy'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma yaho zotahukanwa zose hakurikije amategeko ya leta ya Tanzania. Bwana Makibasi yadahengesheje yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe byose bikunze naho impunzi ku bwazo zisanga icyo zahunze kitarakemuka.
Kazi kubwa niliyo nayo ni moja, ubi ikitafanya mikuru pisa ni kimwe, kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima.
Kubahimiriza mutahe kugira ngo ni muta muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu,
kwa sasa hakuna nakibali mwishi kambini
kuko kugera imunsi na numwe yemera ko mwa mwikana.
Na ndiyo maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula.
Ile mambo ifasha lazima simu zibanganye sika la nukari mwenye fungu kwa.
Jiandikisheni muondoke kwa utaratibu.
Nimuandikishe muunguke kutote.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga umugambi wa leta ya Tanzania uhimiriza impunzi zose gutaha byanse bikunze ari guhonyanga agateka kazi na muntu ni mu gihe buri umwe umwe yahunze ukwiwe.
Jewe ndiko ndaraba ku handi kwanje ndavuga neza ndemeza neza ko icyo nahunze kitaragira ante kitarava mu nzira. Icya mbere nk'ubuje nahunze mvuye mutabira, maze kuva mutabira baduhungura ku nguvu baritwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse. Nta n'imyaka ingahe yaheze nahunge baduhumuriro twahunze turiko turi icyo turamererwa nabi rwose. Ariko nk'ubu ubunye nk'ubuje bushaka kumbwira yuko umuryango uri uwanje azahungarukana na kwavuga ko ishyize twahunze cyavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwa mbere ntibatubwira uko nyine jewe rero gusubira mu gihugu cy'u Burundi ni ikintu nk'ipfuza na gato nitwa inashaka mbeka nkubu unye kori gizaga tatu jiwe munga mshakunga ku hari andi mahoro yaje asumba ayo matubwira mbere nikiba hore
kino ko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye abanyanga nicyo batadiyo bagiye jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa ku muryango kuko baguma banyiruka kuko nanse kugenda mu migambwe yawo
intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Yeremia Bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusuko atantambamye nimwe sigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi
amajambo ya diplomasi nkoresha ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri singorane murimwo na jewe naciyemwo jewe ndiko ndavuga narabaye mu kambi y'umuyobozi mwumve rero yuko ibyo ndababwira biva ku mutima mu Burundi hari amahoro nimutahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu
umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuvubwa gushika ubu aramaze gutaha abarenga gato 100,000 mu mpera z'umwaka w'2020 leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ariko uwo mugambi ntiyawushize mu ngiro naho biruko hafi impunzi 2,300 zatahukanywe ku nguvu
mu Burundi urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi ikawa rusaba leta kuduza igiciro cico biterwa njabukamazi ku kilo kugira abarimyi ntibasubire gushorera umwimbu w'ikawa mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi baciye mu kinywari ivyo babishikirije nyuma yaho umwimbu urenga amatoni 2,025 ufatiwe ujanwe mu gihugu c'u Rwanda n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Kavera niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda
urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi SENAC murimo w'isange ruratera ivyatsi abashorera ikawa mu kinywabi mu bihugu bibanye vy'u Burundi ruvuga ko rwitandukanije nabo yamara ruratahura neza igituma abo barimyi bashima kwishorera mu makungu biciye mu nzira za magendo mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Jean Pierre Nabomenyereye yasiguye ko igiciro gito bahabwa na leta arico gituma abarimye bahitamwo iyo nzira
mu bihugu duhanye imbibe dufate Tanzania Rwanda aho tubona yuko ibiciro bisa n'ibyisumbuye gato nk'u Rwanda amafaranga bashika ku 900 by'ikawa itonoye muri Tanzania baragura amashiringi agera ku 1,500 mu gihe twebwe abarimye mu Burundi ikiro cyaravuye ku 500 kigeze ku 800 usanga tugira ku 400 kukawa ishoka hanze twiteze yuko amahera ashobora kurenga ngaho akisununura mu gihe byogenda uko turabona yuko atamurimyi yumvira gucika ikawa mu buryo bwa forode
urunani SENAC murimo w'isange rutangaje ivyo inyuma y'indwi zibiri inzego za leta zifashe amatoni arenga 25,000 y'ikawa yari igiye gushorerwa hanze mu gihugu cy'u Rwanda umushikizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'u Rwanda ari naho hafatiwe iyo kawa yashikirije ko abafatanywe uwo mwimbu bazoca bakurikiranwa n'ubutungane imbere yaho gato harabarimye 15 bo mu ntara ya Ngozi ihana urubibe na Kayanza co kimwe n'igihugu cy'u Rwanda nabo nyene bari bafashwe bashoje ibiro birenga 500 mu gihugu cy'u Rwanda abo baciriwe imyaka 5 yo gufungwa urunani rwa leta ruje guteza imbere no gukingira igitegwa cikawa ODK Office pour le Développement du Café wego rubona ko abashorera ikawa hanze y'u Burundi mu kinywabi arabansi b'igihugu Emmanuel Nkurunziza n'umuyobozi mukuru wa ODK kuri mikro y'ijwi ry'Amerika
kuzirikana iki gihugu cyacu cy'u Burundi kibafa na benejo ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na benebwo umaze kuzirikana izi gikoko gifarira umurundi mu kumuvuza mu kumukorera amabarabara acamagiye mu minisi itandukanye mu kumukingira umutekano n'ibindi byinshi nta muntu yo kuyumvire ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufite kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyize mu kinyegera bongere banadome urutoki kuri wowe wese agomba kubahuza kuko umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamara gusha ukacisangiza
bamwe mu banyagihugu barima ikawa baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza ko inyungu bakuramwo ari nto cyane bagiranije n'inguvu bashiramwo
ibisasitso hari gari cyikura amahera kuyikata kukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'umwe 500 babyara gutwari kuri ndugeraho fukati ndarose mwimbu wa mbere ikiro chikawa aho kikishwa mahera ni gitegwa cibiharage benshi muri twebwe barimye cyangwa amaze kuza barazirandagura basi sibije toke chama katatu mu mwaka ugasanga ku ngundo umuntu arakora igitabo kitarishye kimwe kawa
urunani rwabo barimye rwafitiye umuti wotuma taka wisubira gushoregwa hanze mu kinywari
rero navuze ni nimi buriburi umurimye rose 2002 byo tuma umurimye abandanya ayirima ukuri kwami kuko twere nkubuje ndiko ndarimikawa ndazi nguvu nshiramu kugira ndonki ya kilo kine kibitumbwe ngo yishubye ubishi cyane rero ngavuga nti nimi buri buri bampaye birimye nkuko nkundi murimye w'icyenda juru nwa he nagwagwa rutaruta bitifuza kwirima cyane ko gosha birima
ubushikira nganje bwo burimye n'ubworozi bwatangaje ko bwafashe mu minwe icyo kibazo mu itangazo yashize habona umushikira nganje de Guide Rurema yizeza barimye ku igiciro cikawa kizogenda kiraduga uko umwaka utashe hafatiwe ku biciro biri ku isoko mpuzamakungu avuga kandi ko icyo gitegwa citaweho ubu kuko casubiye mu minwe ya leta gikuwe mu minwe y'abikorera twabo ahamagarira abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ku mipaka y'u Burundi yose gusubira kurikanura kugira ingendo yo kugurisha umwimbo mu bihugu bibanye iranduranwe n'imizi Pierre-Claveni nkuru Kigali kubwijwe rya America
tubuse je tumwe se komi komara bandanya kumiza radio ijwi rya America isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Rwanda unaho ni bamwanya ko washikiriza kiganiro America na cerekeye zaranze leta zo muza America muri kahise hamwe na muri ibi bihe tugeze mu kiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirini
Mwaramutse neza igihembo kitiriwe Pulitzer cyujuje imyaka 105 nicyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Americana Joseph Pulitzer yavukiye mu gihugu cya Hongriya mu 1847 yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1864 afite imyaka 17 yabanje kuba umusirikare mu ngabo z'igihugu arwana mu ntambara yisubiranamo rya bene igihugu civil war yari yaratangiye mu 1861 yamaze amezi 8 mu gisirikare nyuma y'intambara Joseph Pulitzer yakoze uturimo twinshi tworoheje tunyuranye turimo akazi mu kinyamakuru cyitwaga Westlish Post mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za Amerika yerekanye ubuhanga budasanzwe mu myandikire no mu gutara amakuru by'umwihariko inkuru zicukumbuye ubwo ni nako yajyaga kwiga iby'amategeko muri kaminuza ku mugoroba yabonye ubwenegihugu bwa Amerika mu 1867 mu 1879 Joseph Pulitzer yaguze imigabane mu kinyamakuru cyitwaga St. Louis Post Dispatch naho mu 1883 yaguze ikindi kinyamakuru cyitwaga New York World mu magambo make ibinyamakuru bye byaramukijije aba umuherwe yitabye Imana mu 1911 afite imyaka 64 Joseph Pulitzer yasize ikigega cy'imari n'umurage wanditse wo gushinga ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza Columbia y'i New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihembo yahaye izina rye Pulitzer Prize cyo guha ibinyamakuru cyangwa abanyamakuru b'indashyikirwa Ijwi rya Amerika Kaminuza Columbia niyo icunga ikigega cy'igihembo Pulitzer ni nayo itanga iki gihembo buri mwaka yagitanze bwa mbere mu kwa gatandatu 1917 muri iki gihe usibye abanyamakuru gihabwa n'abantu batanze umusanzu ukomeye mu bwanditsi bw'ubuvanganzo no mu muziki w'injyana bita classique ugihawe afata amadorari 15,000 n'inyandiko yemeza ko yakibonye koko cyangwa se umudari wa zahabu ariko ku banyamerika igihembo Pulitzer gifite ishema rikomeye rimeze nk'igihembo cyitiriwe Nobel Chuti zacu iki kiganiro Amerika n'icyo umunsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Juti mwese mukunzi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu kakanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru. Turashimiye kandi na Jizone Cubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edirwe Mariwe yahagarariye. Turashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi.